Turaziko Imana yasezeranye yuko uyizigira wese atazomaramara. Kandi umwami Yesu yaravuze muri Matayo 24 aravuga ati, uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Ni ibintu byiza cyane umwami wacu yavuze. Kandi turazi yuko atari amajambo y'umukirere gutyo gusapfa kuvuga, ariko ko ari umwami wenyine ubwiwe ariko aravuga. Aravuga ati, uwumva ayo majambo yanje wese akayakora. Hano avuga yuko tutabwirizwa kumva amajambo y'Imana gutyo gusa hama tugaca twirenganira, ariko ko tubwirizwa gushira mu ngiro ivyo umwami wacu avuze, tukashyira mu bikogwa, kandi dukore tugakora nk'uko ijambo ryavuze. Ategeranya uwo muntu nk'uyu akora ayabigishyira mu ngiro ko ari umuntu w'ubwenge, atubatse inzu yiwe ku musenyi ariko yayubatse ku gitandara ku rutare. Benda atarabashiki bacu, none vyotumaririki umuntu kumva ijambo hanyuma agacarishibura mu mutima wiwe cyane ntiyizere ivyo umwami yavuze? Nituri hano kugira ngo turabisha amaso ijambo ry'Imana ririko rirarengana, ariko turi hano kandi twatowe kugira ngo dushobore kwizera buri jambo ry'Imana ryose, kandi tubikore n'imitima yacu yose, kandi kugira ngo dukore nk'uko rivuga. Hano haranditswe ngo umuntu nk'uyu ageranywa n'umuntu yubatse inzu yiwe, umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Ego, ugo rutare turazi yuko ari rumwe, kandi ugo rutare ni Yesu Kristo. Twubaka inzu yacu kugo rutare. Twubatse ukwizera kwacu, dushize ivyizigiro vyacu kuri ugo rutare, ku mwami wacu Yesu Kristo. None murazi, none aravuga yuko uwakira ijambo ryiwe muri ubwo buryo, akagizera muri ubwo buryo, akarishyira mu bikogwa, ibishobora gushika birashobora gushika. Ariko iyo nzu yubatse kuri urwo rutare, acavuga ngaha ku 25 ngo isege nyiragwa inkukurira twazi gihuta kirahuhuta bisurira kuri nyanzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Oh, isukuna ari ibintu byiza. Muri ico gihe ntihashake hazi ibishaka byose, kandi baza yuko dufise inzu mwenizo nyinshi ziri mu byanditswe, n'Imana bivuga gutyo, zari zubatse ku rutare. Imvura yaraguye, imiyaga irahuhuta, ariko izo nzu, iyo nzu ntiyanyiganyize, ntiyasenyutse, kuko yari yubatse ku rutare rukomeye, ku rufatiro rukomeye ariko rutare. Hano rero umwami wacu Yesu avuga no majambo kugira ngo nako dushobore kubaka inzu zacu ku rutare, kugira ngo dushire ivyizigiro vyacu vyose n'ukwizera kwacu vyose muri we. Mbere naho imvura yogwa, imiyaga igwa huhuta, ntituzoreka iyo nzu ngo isenyuke, ariko izoguma ihagaze. Kandi turashobora kuvuga yuko tuzoguma duhagaze niba by'ukuri dushinze ku rutare. Nta na kimwe kidashobora kunyiganyiza iyo nzu, nta na kimwe, abe n'intete naho yoba ari ibombe ruhonyanganda, nta muntu ashobora gusenyura inzu nk'iyo. Bendatana abashiki bacu, mbega uyu wise umuhamagaro mwiza w'umwami wacu nk'uko yabivuze abwira abantu biwe hano. Ariko ikintu kimwe gisabwa nuko twumva ijambo ryiwe kandi tugakora nk'uko ijambo ryiwe rivuga. Ni kintu cyankenerwa cyane, benda atarabashiki bacu bakundwa, nacyagezeho muri no minsi yiherezo kandi mibi. Ariko turashimira Imana kubona itwemereye kuza kugira ngo twumve kandi twongere twizere. Kandi turazi yuko ata muntu n'umwe mu bizigi Imana azomara mara kumbure ko akenshi turi baza yuko byose byaheze kuri twebwe byabaye nabi ariko murazi none twama twibaza yuko biheze emwe biheze mbere n'igihe umwami wacu yabambwa umuntu yari gushora kwibaza yuko akavuga yuko byose biheze ko byose ataco vyamaze ariko siko byari bimeze ariko inyuma yaho niho Imana yabandanije gukora hajya niho byose byace bitangura byukuri mbere kenshi mu buzima bw'intumwa wabona umengo uyu cyangwa uyundi barashigwa mu ibohero ibi nibi bikabashikira bikamera nkaho umenga Imana yatsinzwe haba n'intete ikomeza kugenda inesha kandi turanezerwe kandi turabishima turashimira Imana muri kino gitondo kandi turabana tugasoma ku murongo 26 ngo wari kuwumva ayo majambo yanje wese nayakore asa n'umuntu w'imbura bwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi ibi nidwi isege nyiragwa inkukuri iratwazwa ihuta kirohuta bisurira kuri nyanzu irasenyuka kandi senyera najyayo riba irikomeye nuku uku niko bimeze ni gihushane cy'ibyo twasomye mu ntango benda tanabaski bacu ese choma bikamera gutyo kuri twebwe tugahagara dushikamye mu kwizera tugahagara dushikamye ku ijambo kandi tugakora nkuko ritubwira kandi ntwihakane ntiduhakane ijambo ntwihakane ijambo ese choma Imana ikadufasha muri kino gitondo kandi avyizera kwifite byinshi byo kutubwira muri kino gitondo mu ijambo ryayo ariko dufate nk'ama ijambo tugizere dutere tuje imbere kandi dukore nk'uko ritubwira umwami wacu ashimwe amen duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe mana yo kwizigirwa turagushimiye bivuye mu mitima yacu muri kino gitondo kandi kuko uri hagati yacu turagushimiye kubw'indirimbo nziza turagushimiye ku ijambo ryawe mwami dushaka kumva ijambo ryawe maze dukore nk'uko ijambo ryawe rivuga mwami urabona turabantu bibagira turabantu b'abanyantege nke mwami nta na kimwe dushobora gukora twebwe ubwacu ariko mwami warasezeranye ko dushobora kuza kuri wewe mu kwizera ko ushaka kudukomeza ushaka kuduha inkomezi kukeneye kuturongora kukeneye kutuyobora mwami no muri kino gitondo aho mwami turagusabe dushimitse mwami wo kwizigirwa kugira ngo udufashe utwigishe ukwizera mwami nunyigishe kwizera nunyigishe kugusenga kutakambira mwami mucunguzi duhagaze imbere yawe tuko turasenga ntuje kure yacu ariko utube hafi muri kino gitondo ndagusavye mwami wo kwizigirwa uhezagire benda tuhezagire basiki bacu uhezagire abaje bose kanda gusaba ngo hezagire mwene data aza kuvuga ijambo ryawe mwami aza kutugaburira ijambo ryawe nico ndagusavye kandi ico cifuzo canje mwami imitima yacu nayo yuguruke imbere yawe mwami kugira ngo dushire kujyakira kandi tugushime mwami vuye mu mitima yacu haleluya ku izina ryawe gera kandi giza rya Yesu amen amen amashimwe abaye umwami wacu we atwemere kuba hano kugira ngo dushobore kumuhimbaza twumva ijambo ryiwe kandi duhezagirwe buri jambo riradukangura likatunyengetera maze tukibaza niba ligira icyo rikora ku bugingo bwacu nimba ariko biri none ryakoze iki ijambo ry'Imana ntirisubira inyuma ubusa riratwereka icyatumye rirungikwa buri gihe nk'uko twabisomye hano ku murongo wa 24 ngo ngumva amajambo yanje wese akayakora igihe cy'isobanuro z'abantu cyaraheze. Igihe cyo gukora ivyo umwami yadutegetse cyarashashitse. Kandi iyo bigenze uko ijambo ry'Imana rizogaragara ko ari ukuri. Inyuma y'ayo majambo haranditswe ku murongo wa 18 ngo Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero litangazwa n'inyigisho ziwe. 19 kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. Nyuma y'ibi twasomewe uno munsi hano mu ntangamarara, harimo aya majambo ngo umwami yarigisha nk'ufise ububasha ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. Yaratandukanye n'abanyabwenge b'ivyanditswe, bo bigisha nk'uko biyumvira, ariko we yigisha nk'Imana yabigisha ibihuye n'ukuri. Kandi amajambo yo kwizi ukwizera, iyo kwizerwa amaze kuvugwa, twese yatugiye tuguye neza. Atakwizera ntibishoboka yuko umuntu ahimbara Imana, kandi bice mu kwizera tuzoshobora kunesha. Naciye ngenda kurondera ubwo nyene ija iri jambo muvugishwa n'Imana Yesaya, haravugwa ngaha ku gice cya 76, Yesaya 76 umurongo wa kabiri. Uri mwugurura amarembo kugira ngo ihanga rigororoka rikitondera ivy'ukuri rishike. Umurongo wa gatatu, uzozigama amahoro masa umuntu akwegamikako umutima wiwe kwa kwizigiye. Murongo wa kane, nimwizigire Uhoraho ibihe vyose, kukoraho Yehova ariwe gitandara camaho ibihe bidashira. Gushika hano rino jambo twumvise batubwira igitandara yuko umuntu yumva ijambo ry'Imana akarishira mu bikogwa, abasa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku gitandara. Hano naho turabwirwa ngo nimwizigire Uhoraho ibihe vyose, kukoraho Yehova ariwe gitandara camaho ibihe bidashira. Turabona yuko iki canditswe ko ari canditswe cinjizwe mu kindi canditswe, kandi ko Imana yavuze hano kandi kongera kavugana hariya. Ntidushobora kwirengagiza ivyanditswe hano ngo uzozigama amahoro masa umuntu akwegamika ko umutima wiwe kuko akwizigiye. Ntidushize ibyizigiro muri jewe, muri wewe, muri twebwe, ariko dushize ibyizigiro byacu mu wavuze, mu wakoze, kandi akongera akishura. Imana ime, Imana iguhe umutima ushikamye. Pawulo yanditse ahantu hamwe ko imitima yacu yategerezwa gushikama, navyo bikorwa kubw'ubuntu, kandi Imana ihezagira umutima ushikamye, irawuhezagira mukuha agakiza. Kubera ko uwo muntu aba yashize ivyizigiro mu Mana, umutima ushikamye wuzuye ivyizigiro mu Mana nzima. Nifuza yuko ndifuriza jewe ubwanje umutima nk'uyo, name mfise ivyizigiro, name nizigiye Imana. Muri ico gihe rero muri we tuba dufise igitandara gihoraho kuko cya 18 cyavugishwa n'Imana Yesaya hariho kandi jambo risaniri ku murongo wa 16 Yesaya 18 murongo wa 16 nicyo gituma umwami uhora havuga ati raba ndashiri Siyoni ibuye ryo kuba itanguriro ibuye ryageragejwe ariryo ryo kugumya imfuruka riri n'igiciro lishikamye cyane kandi uwizera ntazohutagiza ntazomaramara. Turabona ko umwami Imana biciye mu kanwa kabavugishwa nayo yaravuze kandi atangaza ibintu mu nyuma byavuye bicika ukuri kandi turashobora kumwizera kandi tugashira ivyizigiro vyacu muri we. Uwizera ntazomaramara. Yizera iki? Yizera nde? Uwizera Imana kandi akizera ivyo Imana yavuze. Muri imyaka yose ishize abantu baricaye babwirwa ubutumwa bwiza kandi abavuze ubutumwa bwiza nabo bavuze ubutumwa bwiza bw'ivyo batawe mu ijambo ry'Imana. Abandi nabo bumva ivyo baciye bigenera ivyumviro vyabo bwite. Kumbure ko bashoboye kubikora gute. Ariko muri ibi ibyo bihe byose byararenganye. Imana yaravuze ubutwicaye hano kugira ngo twumve icyo mwema bwira amashengero. Atari kugira ngo twigenere ivyumviro byacu bwite ku majambo y'Imana, ariko kugira ngo tureke ivyumviro vy'Imana bitunyengetere biciye mu majambo yayo ari navyo vyagaragaye mu ijambo ryayo kugira ngo dushobore kubishyira mu bikorwa kubw'ubuntu. Ejo ku mugoroba twaravuze gato kukuntu turi mu gihe aho Imana irikirabwira ijambo ijambo ryayo libwira neza na neza ishengero, kandi twarashimangiye kuri ikintu yuko ko ari ibintu byankenerwa cyane muri kino gihe kurusha ibindi bihe byose, yuko twumva neza na neza icyo Imana yavuze. Hanyuma ibihuhuzi birashobora kuza. Nari gushima ko turirimba rya ndirimbo bivuga ngo ibihuhusi birahuhuta. Ibihuhusi vyaza, imipfunda yasuriranya, Imana izokwitwararika yuko abo bose bubatse cyangwa bashinze kuri uyo baguma bahagaze. Ivyoza birashaka bize. Uwubatse kuri urwo rutare none ninde yumva ama nuwo muntu ninde nuwumva amajambo y'Imana kayashira mu bikorwa. Ni nyishu itomoye kandi yumvikana. Nta muntu akeneye kwirwara abaza ngo ninde ngo none ngo abantu nibande. Umwami wacu yavuze ngo igihe baza kumubwira bati umubyeyi wawe na barumuna wawe bari hanze barakurondera, yaciye ahindukirira ishengero maze abaza ikibazo ati mama ninde canke bene mama ni bande. Uwinyina cyaratanga inyisha aravuga ati abakora kugomba kw'Imana abo nibo mama kandi nibo bene mama. Byari biki? Babagize ikibazo cyo mu buryo bw'umubiri, ariko yaciye abajana mu vya mwemu. Yaciye abajana mu vy'imwemu ati mama ninde bene mama ni bande. Abakora ukugomba kwa data wo mu ijuru nabo bakuri kugomba kwa data wo mu ijuru. Kandi iyo dusenze mu isengesho rya data wa twese turavuga ngo ugomba kwa ni gukoreye ku isi nk'uko kwa mu ijuru twabwirizwa kushira ku mutima iki kintu ngo Imana ikore ukugomba kwayo iciye muri twebwe, kuko nico gituma turi hano. Akenshi turakora ibintu tukaba dufise intumbero nziza, ariko kumbure bikaba ngombwa ko duhindura uburyo bwo gukora. Ariko Imana ntihindura uburyo bwo gukora, Imana ntihindura integuro yayo. Kumana vyose bigenda nkuko yabitekanije, kandi ivyo turabishima cyane rwose. Hano rero nshaka kubakebura gatoyi, murazi yuko nategerezwa kuba nafashe urugendo, ariko hari ibintu bibiri cyangwa bitatu byatumye bidashoboka, none ndiko ndaruhuka kurusha ibindi bihe byose. Ahubwo biranezereye, muri imyaka yose ishize ntibyari gushoboka bivanye n'ukuntu jemeze, kuko nashaka kwama nshitsa ivyo nasezeranye. Rero ubu rero ibintu byagenze ukundi ku buryo uno munsi ndi hano, kandi ndizera yuko Imana iyobora kandi karongora ibintu byose nkuko nabivuze. Ndiko nivyo nduhukiye ko ubureho dufise mu mutima wacu icifuzo yo kubwira abantu bose bo ku isi ijambo ry'Imana. Twashaka kuvuga ijambo ry'umwami, turibwira abari ku isi bose, litagiramwo uruvange mu buryo litagiramwo akarohe, ku buryo ibintu byose tubivuga tukabishyira ahagaragara. Irashobora gukora ikintu gikomeye ikereho kantu gato. Kumbure ko inzira zose ducamwo zo gucishwa bugufi ari kugira ngo ishobore guhabwa icyubahiro. Ikintu tuzi neza, ntidushaka kuba abantu bakinishwa n'ibintu biriko tube ibikinisho by'ibintu bidushikako. Ariko dukeneye yuko Imana ariyo iganze ibintu byose, kandi yigaragaze mu bantu bayo, umwansi abure ububasha bwose, kumwemu, ku bugingo no ku mubiri, kandi Imana ishobore kwigaragaza, kwihesha icyubahiro kandi yishure. Uwumva amajambo y'Imana akayashyira mu bikorwa asa n'umuntu canke umugabo cyangwa umugore yubatse inzu yiwe ku rutare. Aho niho nkeneye kuba, kandi ahantu twese dukeneye kuba kubw'ubuntu. Ejo naravuze gatoyi kuri no jambo ry'igiciro, ijambo ryabwiwe ishengero mfatiye ku cete gihanahanwa. Nta kindi tuzokora kindi, kandi ibintu dushobora kubicika uretse gushimangira kuvyo Imana yashimangiye ko nayo nyene. Dushimangire kuvyo Imana nayo yashimangiye ko, tuvuge ivyo yavuze. Ndizera yuko ari nibaza ko ari mwenda tahuse yari karasenga yavuze ngo nduha tugirige ubuntu bwo gushora kugabura ibifungurwa. Igene ko nibaza kuri ivyo bintu naciye ngira ikindi cyumviro atari ugusobanura ibifungwa uko twishakiye kubisobanura, kubisobanura twishakiye, ariko kubigabura. Nitandukanye rukomeye cyane. Gusobanura ni kintu kimwe no kugabura n'ikindi kintu. Gusobanura uko twishakiye ni kimwe, kubigabura navyo n'ikindi kintu. Kandi twaratahuye yuko tudashobora guha abantu b'Imana ibyo kurya bikonje bikanye. Bisaba yuko ibyo bifungurwa biba biri mu bushuhe bishushe, biri mu bushuhe buva ku Mana. Bimaze iki kuri abo bantu bose bavuga ibyo bifungurwa, hanyuma ugasanga bariko bagaburira abantu ibyo kurya bikanye bikonje bibuzemwo ibyangombwa byinshi? Imana ikeneye kuduha ingaburo ikwiye kandi irimwo byose, kandi bigwiza kuba bifungurwa bishushe. Imana ikeneye gushira ubushuhe mwishengero mu butumwa buvugwa mwijambo kugira ngo natwe ntugume dukonje cyangwa ngo tubakazu yazi ariko nkuko vyanditswe ngo ngwe sico mukaba ugakonje cyangwa ukabira ariko kuberako urakazu yazi nzokudahwa imana ikeneye guhagarika byo kubakazu yazi byose kandi zobikora birakwiye yuko haguruka ishengero nka kumwe abakristo ba mbere bari bameze naryo iryo shengero ribe rinyengeterwe n'urukundo rw'Imana kandi ririmo umuriro w'Imana kandi twarabivuze ko ejo hahishize tubwira rino jambo ishengero ndabaza nti ni bangahe bakogwa ko muri kino gihe nibangahe baro bakozweho muri kino gihe nibangahe barongowe bakajyanwa muzindi nzira ubu batagifise batacumva iby'Imana ishaka kubwira ishengero ryayo muri kino gihe nsomye gusa mu ntango kugira ngo ndabereke yuko naho narasoma ibya nyuma ariko aha niho mwene tabana n'abavuga ngo umunsi umwe kumugoroba mugihe ariko ndasenga ndi imbere y'umwami mwemuyera yarambwiye ati fata ikaramu ryawe maze wandike igihe natangura kwandika nafise ikaramu mu ntoke mwemu w'Imana yaciye ampa ubutumwa bwo guha ishengero ubiravye nico kimwe n'ivyo abavugishwa n'Imana bose bahawe bari bicaye mwe mu w'Imana aza kuri bo uhora aza kuri bo araba bafise uwo kubandikira bakaza baramubwira ivyo babwiwe canke bonyene bakiyandikira badafise ubandikira hano rero abwiwe ngo fata ikaramu ryawe wandike igihe nafata ikaramu ngo nandike mwe mu w'Imana yampaye ubutumwa bwo kubwira ishengero uno musiro ndavuze nti uri mu ishengero ry'Imana nzima azokumva ubutumwa buri ko bwira ishengero ry'Imana nzima kandi utavyumva ababaye imbohe y'ivyumviro vyo bwite maze agacaca iruhande yavyo harabana akavuga ngo ubu rero ngira ndabibabwire ni jambo ligenewe umugeni ikinacho kibwirizwa gushimangirwako Yohana mugeciwe yaravuze ati uhawe umugeni niwe mukwe ariko umugenzi w'uwo mukwe amuhagara iruhande amwumva anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe nuko akanyamuneza kanje karashitse byari biki yarafite ubutumwa bwo gutegura igihe cy'ukuza kwa mbere k'umwami turavye neza cyari gice cy'umurongo uri mu wavugishwa n'Imana Maraki mu gice cya nyuma cya Bibiliya hariho Bibiliya zimusanga zifite ibice bitatu na Bibiliya zindwasanga zifite ibice bine Maraki ikasanga ari ibice bine hano rero turafise imirongo ibiri mito umwe ukwiye n'undi w'igice muri Maraki gatatu umurongo wa mbere turafise umurongo ukwiye nkano haranditswe ngo Maraki gatatu umurongo wa mbere ngo ngumve ngira ntume integuza yanje indoranirize inzira ibi nivyo vyavuzwe kuri Yohana uravye rero kuvyakiye vyemeza mu isezerano rishasha igice cya nyuma kiri muri Maraki 4:6 igice cya mbere cy'6 cyakozwe imbango y'ubukozi rya Yohana ubiravye imirongo ibiri y'uyu murongo iraba ubukozi nk'ubu bukomeye bwashikijwe kiriya gihe kandi twiyumviriye mu kino gihe cyacu igice cya kabiri cy'umurongo umwe ngo azogarukana imitima y'abana kuyabase turavye igisomwa nk'iki kigufi tukawurabisha amaso y'ubujyo bw'umubiri twovuga tuti mbege birakwiye kugira ngo igikorwa nk'iki gikoreke ego birakwiye kuberako muri aya majambo ibiragishinga imana byose kwiherezo gigihe byaravuzwe navyo ni bibikurikira ngo kurungika uvugishwa n'imana agarukane ijambo agarure imitima ubundi gushagarukana imitima y'abana b'imana kuko ikintu byari bimeze kuntango si ibintu byinshi byanditswe hano muri kino gice ariko ni ibintu bikomeye cyane biriko birashika kubuntu icyangombwa si igice kirekire iyo dusomye abavugishwa n'Imana mu gice cya kera turabona ko banditse ibice birebire binini cyane kandi muri ibyo bice birebire ugasanga ahantu hari igyungane rimwe iryo gyungane ugasanga n'ubuvugishwa n'ibyavugishijwe kandi ubwo buvugishwa kandi ugasanga iryo gyungane n'iryo nkenegwa ugasanga iryo gyungane ryinjijwe mu icyo gice cyose turashimira Imana kubona hariho umuntu yarungitswe muri kino gihe cyanyuma kugira ngo dushobore kubona ino mirongo mito ugasanga imirongo mito yashizwe mu nteguro nini y'Imana imirongo mito wewe na jewe tuvugisha ukuri ntitwari kumenya ino mirongo yo mu byanditswe ivuga ivyo mu gihe cyacu ntitwari kubimenya ni kangahe twasomye Zakariya 14 ngo mu gihe cy'akagoroba hazokwa ku muco ego twarabisomye uko byanditswe aho byashyizwe ko Imana izosubira kwishyurira Abisirayeli ubu rero turabona yuko uravye ubangabanganije ishengero n'Abisirayeli turabona yuko ivyo bintu ari vyangombwa cyane urabona yuko hagati na hagati mu byavugishijwe biraba Abisirayeli biriko bizo ibintu ivyo bintu bitoshika mu buryo busanzwe turabona yuko harimo ivyavugishijwe biraba ishengero mu buryo bw'impwemu ninde yabibonye ninde yavyumvise ivyo bintu twese twari gushobora kubisoma incuro igihumbi ngo gwe kacha kagoroba ngo hazokwa ku muco mbega none twari gutahura iki muri ivyo bintu gushikira umuntu nako twari gutahura dushimira Imana kubona hari ubutumwa bwarungi kwishengero ariko rero hano muvyo dushaka kubwira abantu b'Imana muri buno butumwa bwa nyuma hari nk'ubutumwa mwereza Branamu yari yicaye hanyuma abwirwa ivyo yandika arongowe na mpemu yera kandi byo turabishimira Imana ni bangahe basomye bino bintu ngo fatikaramu rya wandike ndibaza yuko abenshi mwese mwabwirizwa kubisoma ni ibintu byabwiwe ishengero twarasomye kano gacu agace gatoyi ejo ngo muri no misi iherezo ngo ishengero mugeni urubuto rwa Kristo liriko rirashika ku gasongero lizobishengero riteye igomwe ishengero ryiza cyane mugeni zo bariko riregereza kumushikira mugihazo ariko barashye no kuvuga ngo abari mu mugeni bazosa nawe cyane gose bazosa n'ishusho yiwe niko bwirizwa kugenda kugira ngo dushobore gufatana nawe bazoba umwe bazoba uguhishurwa ugugaragara kw'ijambo ry'Imana nzima ataruku kugira ijambo gusa ariko kuba ijambo umugeni ntazoronka guhishurwa kuzima kw'ijambo ry'Imana gusa nuko bako azoba yumvise ahubwo wenye nubwiwe azoba ivyo Imana yasezeranye kandi yavuze kandi nkuko twabisomye hano bazoba umwe ataru kuba atari kwiyunga gusa ariko kuba umwe hariho itandukaniro hagati yo gerageza gushiraho kwiyunga kw'amashengero womenga ni buryo bwa ni politike y'amadini hakaba n'itandukaniro hagati kuko ishengero ry'Imana nzima ryo riba umwe munsi ijambo munsi amwe munsi y'amaraso mu izina ry'umwami rikaba umwe kugira ngo Imana ishobore kwigaragaza muri ryo kandi izera yuko twebwe ibyo twabitahuye bazoba umwe bazoba uguhishugwa kwijambo ry'Imana Yesu Kristo umwami wacu yabaye uguhishugwa kuva kwija kuva mu ijambo ry'Imana biciye muri we ijambo ry'Imana jyambaye umubiri maze kajya gace kabwirizwa gushitswa nawe karashikijwe ibyo bintu nyine byarasezeraniwe umugeni murashobora gusoma ibyo byose mwebwe nyine ubwanyu umugwi muto w'urubuto nyakuri gw'ijambo niwo uzoba ariwo mugeni mukundwa wa Kristo ni nkumi iyo ifite ijambo ni nkumi kuko itazi icitwa imitegekere cyangwa imitegekere y'abantu nuko uko niko bimeze biciye mu bagize umugeni niho ivyo Imana yasezeranye byose bishikira biciye mu bagize umugeni kandi ahano tubona rero umuhamagaro ukomeye w'Imana uwo irikirahamagara abantu bayo muri mise y'iherezo niwo muhamagaro ukomeye si gihe cyavugishijwe gusa gikomeye cyangwa kidasanzwe turimo ariko nikintu kidasanzwe Imana yafashe ingingo yo gushitsa mu minsi iherezo kandi ntibishobora kuba aho ibintu biza bikarengana aho abantu bakeneye kwikorera ibi n'ibi na biriya uko bishakiye ariko bizoba aho abantu b'Imana bakoraniye nk'umugeni wa Kristo bacitse umwe hata muntu numwe akeneye kwigira ikintu hata muntu numwe akeneye hata muntu numwe yikanga ikintu runaka nkuko umwami wacu yavuze nkuko twabisomeje ku mugoroba mutamfite nacyo mwokora twebwe niwe twiteze wenyene ni ibintu bingana gute bikogwa uno munsi nibiki ibintu umuntu akora yigeneye ibintu byose umuntu akora yigeneye bibera intambamye imana twe turindira igikogwa cy'Imana yacu reka nsome abagize umugeni bazobikunda kandi bazogira kamere yiwe kuko niwe mutwe ubushobozi bwose nubwiwe kandi nabo baramwumvira nkuko ingingo z'umubiri wacu ziganzwa n'umutwe iyo twibajije rino jambo imitima yacu irakogwako cyane maze tukibaza tuti mbega by'ukuri turumvira Imana by'ukuri turayumvira nkaho ari we mutwe nkuko twakuriza kubikora muratwe ivyo tumaze kubivuga ko ibire tubifatanije canke tukafatanya yuko hazogeraho haba uguhuza hagati y'umutwe Yesu Kristo nabagize ishengero ari we mubiri wiwe kandi turazi neza yuko muri cyo turazi yuko umubiri wacu umweze neza kandi singende kuri ngo nabwire ukuboko ikiganza ngo niwugurure kino gitabo ngo bumbura kino gitabo oya iyo hageze yuko nzingurura impapuro birikora singende kuri ngo nabwire ngo wakiganza we kora ibi muri kano kanya ukiganza kirame burya ikiganza kiramenya ibiri mu mutwe kiramenya ibyo mbwirizwa gukora bivuye mu mutwe nimba mbwirizwa kunyiganza ikirenge simbwira ngo wakirengewe kiburyo ngo haguruka ngira ngende ngo haguruka ngira ngende ibyo birikora byo nyene ingingo z'umubiri zifatanye n'umutwe zirakorana ku buryo ibintu byose bigenda neza bitonze neza usanga bitonze neza uko niko bizogenda ku iherezo ry'iminsi kumwe n'ishengero mugeni hamwe n'umukwe ishengero mugeni rizohabwa kamere yiwe hanyuma rifatane nawe muri icyo gihe nta muntu azosubira gushaka gukora ikintu yigeneye singene ari byiza kuririmba ngo singikeneye kwicira inzira singikeneye ukugomba kwanje bari wewe ufata ingingo hanyuma muri icyo gihe igikorwa gica kigenda ukundi kuntu reka twongere dusome kandi ngo nimurabe ukuntu hari ubumwe hagati ya data n'umwana Yesu nta na kimwe yigeze akora iyo se atabanje kukimwereka Yohana 5:19 ubwo bumwe bubwirizwa kubaho hagati y'umukwe n'umugeni ubwo bumwe bubwirizwa kuba hagati y'umukuru w'ishengero n'ishengero no kuvuga ingingo zijyaryo zibwirizwa kubana mu bumwe buva ku mana nta muntu n'umwe akwiye gukora icyo yishakiye atabanje kucerekwa na mwemu Yesu yaravuze bitomoye ngo umwana nta na kimwe akora kigeneye ariko ibyo abonye se akora nawe arabikora nibangahe bashobora gukora bashobora gukora ibyo nibangahe n'umuntu bayikora ibyo bishakiye twageze ahantu rero mwemera mwavyanka twageze ahantu tutagifise uburenganzira bwo gukora ibyo twishakiye jewe sindimwo ariko rero ndaramura amaso ku mana yanje ku mana yatanze amasezerano kandi nshaka yuko nishyira mu biganza byayo kugira ngo inkoreshe ari iki ishaka kunkoresha ikitumenyeshe kugira ngo tube twiteguye kugikora haranditse kandi aravuga kandi ngo abagize umugeni niba bakora ibijanye n'ukugomba kwiwe nta muntu n'umwe ashobora kwiyadukiza ngo akore icyo yishakiye ikindi kintu bafise ukunikora hagize batagufiye bafise ukunikora hagize baraceceka ni kimwe cyangwa ikindi umuntu arakora ikintu mu izina ry'umwami cyangwa ntagire icyo akora ni kimwe ikintu ni kivugwa mu izina ry'umwami cyangwa umuntu aceceke ntagire icyo kivugwa aho niho tugeze kandi turizera yuko kubiraba ijambo ry'Imana umwami yaravuze biciye mu mukozi wayo kandi akavugishwa nayo mu buryo bwumvikana aha rero twarahawe kandi twarahawe uko nikora hagize uko mu ijambo abagize umugeni ntibagikora nk'uko ashaka bivaye n'ugomba kwiwe ndasabye abantu bibaza ko biharura mu mugeni mbega none mukoreshwa n'ihe mwemu muganzwa n'ihe mwemu amajambo mu mitima yanyu n'ayahe amajambo mu kanwa kanyu n'ayahe mbega ni uku niko nagize mbega n'amajambo y'Imana atanga ubugingo canke n'imyambi itanga urupfu nibiki Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo dushobore kuryakira kugira ngo dushobore kuba agace k'ijambo ryiwe kugira ngo nabashobore kubishitsa hari ibintu byinshi byavuzwe hano muri mutwa kwa Abrahamu murashobora kubanda ya mubisoma kandi mukabirimburako atari ibyo gusa mbere muri rusangi dushaka gusaba Imana kugira ngo itugirire ubuntu idushobore kugira ubwo bufatanye tugira ubufatanye n'ivyirikira akora muri kino gihe abe ibintu byinshi birashobora gusomwa turashobora gusoma ibintu byinshi ari ibintu byinshi dushobora kuvuga hano imana itugirira ubuntu wewe na jewe twese nabo bose n'abantu bayo bose kugira ngo dushobore kwemera gukosorwa duhubugwe twemere idufashe ntidushobora kwifasha ntidushobora gufasha abagenzi bacu ariko Imana irashobora kudufasha twese kandi uwo ifashije by'ukuri arafashwa kandi twebwe twiteze gusa ifashanyo yayo gusa niba dukeneye gukosora abantu iyo dukeneye gukosora abantu turabaruhisha umutwe gose kurusha uko bari barushe amajambo yacu ameze nk'amajambo y'aba bagenzi ba Yobu natanga umuco ahubwo atuma atera ibibazo mu nyuma amajambo yacu atera ibibazo mu nyuma ariko ijambo ry'Imana rizana umuco ijambo ry'Imana libwira umumwe wese kandi rafite ico libwira umumwe wese icabwirizwa kubwirwa reka mbananye nsome tubwirizwa kumviriza dutekereje kugira ngo dushobore kubibona Imana yarasezeranye yuko izobishitsa mu gihe cy'iherezo hanyuma hataza no murongo muri Malaki gice cya gatatu murongo Malaki kane murongo wa gatanu wa gatandatu Malaki kane murongo wa gatanu wa gatandatu ibi bitizwa gushika kuko ijambo ryavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Malaki ririkorira gigwarizima na mwemu Yesu yaravuze yarabivuze ko biriko birashika imbere y'ukuza kwa kabiri k'umwami wacu mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo ivyanditswe byose bibwirizwa gushitswa igihe intumwa Malaki yavuze izozira ishengero ryo mu manyamahanga rizoba rigeze mu gihe cy'ishengero cya nyuma mu gihe cya nyuma cy'ishengero iyo ntumwa izohuza n'ijambo iyo ntumwa izokwigisha Bibiliya yose uhereye mu itanguriro gushika mu byashyiriwe Yohana izoyishura amaba icyaricyo izoyishura icyaricyo urubyaro rw'inzoka maze itegure imvura yagacika mvura ariko amadini yo azoshibura ivyo bintu iki kintu rero kirakomeye cyane ngo iyo ntumwa izotegura ivya ya mvura yagacika mvura turi mu gihe cyo gutegurwa kugira ngo haze ya mvura yagacika mvura izodusukwako kandi icyo kintu ni kintu kiriko kirabagira ngo gitegure ya mvura hano turabwirwa ngo ngwazo kwigisha Bibiliya yose uhereye ku itanguriro gushaka kubyashyira Yohana nimba ndi hano uno munsi nimba ndi hano uno munsi amwe no baza abatama bize haze imyaka 100 cyangwa imyaka 50 cyangwa 80 nkababaza ibyo bavuga butumwa bavuze mu makanguro bafata izinjiri zine bafata izinjiri zine bagafata umurongo umwe bagafata undi murongo hariya reka ndababaze abo mbere mbaze nabamaze gutaha bagashika mu bwiza bwo mwijuru barashobora kubishingira intahe ko ariko bababwiye ubutumwa ariko none ninde yahere kuri gwitanguriro ninde yavuze ubutumwa akavuga ku byahishuriwe Yohana ninde ijambo ryavugishwa n'Imana ryahishuriwe ninde avuga ubutumwa bakomeye gusa uno munsi je ubwanje nariboneye igitabo gikomeye kinini cyane bari banditsemo ubutumwa 17 cyangwa 18 butandukanye mu gitabo wamenga icyo gitabo wamenga gisana Bibiliya wamenga ni Bibiliya banditse kubera ko nari umusobanuzi wari gushobora kwibaza yuko ari isezerano rishasha banditse je ndavuga nti ibi bintu bimeze neza ibi bintu nibiki by'ukuri kandi ubiravye inyuma wabona umengo ni gitabo cy'isezerano rishasha hariko n'agakaramu k'igiti gatukura kariko ntiyari isezerano rishyashya kandi yari na Bibiliya. Bwari ubutumwa cumi n'indwi banditse bashyira hamwe, bashyiramo n'imirongo yo muri Bibiliya ijyanye n'ibintu rijyanye nabwo. Uko niko bashoboye umuntu ashobora kubona gatahura ibyo ari byo. Bakundwa, reka tutahure neza ibintu ukuntu bimeze uno munsi. Ntitukiri mu minsi iheze aho abantu b'Imana, kandi ibyo ntitubiharira, hariho abantu b'Imana bakomeye bagendagenze kuri nosi, kandi Imana yarabahezagiye, kandi yarahezagiye abantu benshi iciye muri abo bantu. Ariko igihe gende cyari bwashike ibintu gushikira ibintu bikomakomeye nitwari bwabishikire, kuko ntibyari gushobora gushika igihe kitarashika. Igihe cyo gushitswa kwabyo cyari iki rero? Aha nitwe turagerageza gucisha bugufa abantu na gatoyi. Nitwe turagerageza gucisha bugufa bavuga ubutumwa bakomakomeye babayeho mu makangura atandukanye. Nyamara abo bantu b'Imana bose buguruye inzira ku byari bigiye gukurikira. Ubu rero turageze muri kino gihe aho ivyo bintu biriko birashikoreka. Ninde muri bo yavuze ku cyaha cy'inkomoko? Ninde muri bo, ninde yahishuye amabanga y'Imana muri bavuga butuma bose? Byari birabaga kiza n'ukubohorwa k'ubugingo, kandi by'ukuri icyo nicyo kintu cya ngombwa. Ariko ku iherezo ry'ibihe hari igihe cyavugishijwe, kandi Imana yarungitse uvugishwa n'Imana, uwo yavuganye nawe ikamubwira nka kujya yabwira Aburahamu, ikamubwira nka kujya yabwira Isaka na Yakobo. Yari umuntu yatwara imodoka nka wewe na jewe, yari umuntu yafungura kanywa nka wewe na jewe, ariko yari umuntu w'Imana, yari umuntu umwami yakuye muri mu bantu benshi, muri bantu nyamwinshi, kugira ngo umwami wacu ashobora kuvuga aciye muri we muri no minsi y'iherezo. Kandi turizera yuko ko kuva ku itangiriro gushaka ku byahishuriwe Yohana byose byarigishijwe, kandi turizera yuko atana kimwe gishobora kongerwa kuri ivyo bintu. Hano kandi arambwira akavuga ati ngo nyuma y'ivyo ngo hacaba hazoba agahinyuza nka kamwe kabera ku musozi Karmel, mu gihe yamvura yagacika mvura izogwa. Rero icya mbere mu gihe cy'iyo mvura yagacika mvura, icya mbere ni ukwitegura kubw'iyo mvura yagacika mvura. Icyo ni cya mbere gitangura. Hanyuma mu gihe iyo mvura yagacika mvura izoba irikiragwa, hazoba nka kagahinyuza kabera ku musozi Karumeli. Turi mu gihe gikomeye kandi cyiza. Nubwo mu mitima yacu tubabaye, kandi no mu buryo bw'umubiri tubone dufite ingorane nyinshi, ariko nitwahebwe. Nubwo akenshi dukubitwa hasi nk'uko Pawulo bivuga, ariko uko biri kose Imana niyo kwizigirwa. Iradufashe, iramfashe, iragufashe, twese hamwe iradufashe twese turemye, kandi izokomeza kuturongora mu bizoba. Nimunkundire nsome kandi bino bintu. Yohana yari integuza nk'uko biri muri Malaki 3:1. Yohana yarateraga imbuto imbere y'imvura yagatasi, kandi nawe yarashibuwe n'amadini igiciwe. Yesu yaraje maze ashikwako no gukayangana kuri wa musozi wo guhindurirwa ko. Integuza igira kabiri ya Kristo izobiba imbere y'imvura yagacika mvura, imbere yagacika mvura. Murabona uko bimeze? Integuza igira kabiri ya Kristo izobiba imbere yagacika mvura. Kiracyari igihe cyo kubiba, kandi twarabishimangiye ko hano mu butumwa inyuma bimwe iyo kugura kwa bimwe ndwi matane cya gitabo mwene Abrahamu aho ngeza kumenya yaravuze ati buno butumwa, ntiyavuze ngo jewe, yavuze ati buno butumwa buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ibyo biri kubiraba twakurikiye imigani ya kenge twebwe. tuzohagarara n'ivyo bintu imbere y'Imana kuko Imana yaravyemeje kwa rukuri kuva ku ntango cyo kwiherezo kwisi nta kindi cemezo cabonetse kiruta ico Imana yatanze mwibango cy'ubukozi bwa mwereza baranamu yabicishije mu bimenyetso bitandukanye n'ibitangaza byaciye mu bintu by'indenga kamera atari byo gusa byaciye n'umuntu by'indenga kamera byashitse ibintu turashaka kuvuga ngaho ibintu byinshi turashaka gusoma ibintu byinshi hano reka nsome ikintu cya nyuma hano kuko nshaka guhagarika ndabona yuko bingoye guhagarika ariko Imana yaratugabishije iratubwira muri Matayo 24 ko mu misi y'iherezo izo mwe mukwari zibiri zizogenda zibangabanganye ku buryo abatoranijwe bonyine ari bo bashobora kubitahura bakabibona kuko bo bonyine nibo batazohendwa. None mwe mushobora gute gutandukanya mwe muzibiri mubishobora gute ariko nimubishire izo mwe muzibiri nimuzihe gupimo cy'ijambo nizitavuga zihuye n'ijambo zizoba zivuye kuri wa mwa zizovuye kuri wa mwansi nkuko wa mwansi yahenze baba wa mugeni wa mbere ni nako agerazeza kuhenda uyu mugeni wo mugihe cy'iherezo mu kugerageza kumufata ngo kumutuma avanga ijambo ry'Imana n'imitegekere ngo amukure ku ijambo ry'Imana. Ibi bintu ntibyoroshye gutandukanya ariko hano turabona yuko ari mwemu kandi tukabona yuko izi mwemu zegeranye cyane kandi byobaye byiza yaba imwemu imwe muri izo mwemu iri mu bwami bwayo yindi kaba mu bwami bwayo muri cyo gihe byo bari ibintu byoroshye yaba mwemu w'Imana yari we wenyine mu bwami bw'Imana ari we wenyine ari mu bwami bw'Imana ntangora nitwogize nimwe ariko byose uko ari bibiri birabangabanganyo kandi biri mu ishengero byose uko ari bibiri mwereta pera namwe naravuga ati muri buri kanguro ryose hamahasohokamwo amahasa ibintu bibiri abavyagwa na mwemu n'abavyagwa n'umubiri ibyo none twobitandukanya gute hanyuma hatazi nyishu ngo iyo mwemu izo mwemu zitavuze ijambo ziba zivuye kuri wa mwansi barashobora kudusezeranira ibyiza byose bashaka ariko ibyo bavuze bidahuye n'ijambo cyangwa nibeze ngo bishike bica bigenda gute bakundwa namwe ndabibwira mwe data mukundwa Alfred Borg inyuma y'igihe yagwa iki kintu ibi bintu by'umubyo bw'umubiri ni ibintu by'umubyo bw'impwemu kandi nuno munsi ndacyabivuga nkuko namwe ndabivuga aha nituriko tugwanya n'inyama n'amaraso ariko turiko tugwana n'imwemu z'ahantu ho mu ijuru ariko turashobora kumenya neza yuko Imana izotuneshereza kuko yaramaze kunesha ntizonesha gusa Golgota n'ikintu cyaheze izuka ryarabayeho urupfu rwaraneshejwe kuzimu yaraneshejwe amakosa yose yaratanga impongano ibyaha byarababariwe ibyo byose ni igikorwa cyakozwe cy'Imana cyashikijwe hare ni wacyazi ingorane zikomeye mu buryo bw'impwemu kandi murashobora kubwira abantu bose ariko abantu bigira b'impwemu ntibemera ko umuntu abagira icyo babwiye ntushobora kuvugana nabo sinzi ko namwe mumaze kubibona abantu bigira b'impwemu ntushobora kubwira icyo babwira bibaza yuko ari bimwemu ku buryo atakintu na kimwe ushobora kubabwira kandi reka ndabibabwira uno munsi umuntu wese atemera yuko umuntu agira icyo amubwire amutemera ko umuntu agira icyo amubwira abwirizwa kwisuzuma kibaza ati mbega jewe ndi nkoreshwa niye mwemwe. Hano rero turavuga ibintu twavuga tuti ahani tuko tuvuga abantu ariko tuko tuvuga imwemu zibakoresha. Gutyo rero abantu baguma n'abantu bagaciro kuri twebwe nkuko Petero yarameze. Uwo umwami yabwiye ngo Satani ngo herere inyuma yanze kuko ivyo uri kuravuga bitavuye ku mana ariko bivuye ku bantu. Gutyo rero aguma ari Petero umuntu w'Imana, umuntu wo mwe cyambere intumwa ikomeye w'intumwa Imana yahezage kandi kumukoresha mu buryo budasanzwe. Twebwe rero nimba nk'abana b'Imana turashobora gutanduka, turagera gukura gushobora kudutuma dutandukanya hagati y'umwana w'Imana w'agaciro uwo umwansi yateye mu kanya gatoyi n'ubushobozi bwa wa mwansi. Muri icyo gihe rero tutashobora kubitandukanya, tuba tubwirizwa kubitandukanya, tugatandukanya umwana w'Imana n'umwansi ashobora kumukoresha mu kanya gato. Ariko ikintu nyamukuru ni iki ngira mvuge, abo bantu umunsi umwe bizoba ngombwa yuko bazovuga bavuge babyeruye bavuga ati mwami nkiza kino kintu sinkigishaka kuko cyanzaniye ibyago gusa nta na kimwe cyamviriyemo. Rero bubaye bwa nyuma ngiri mpagarara hano imbere yanyu kugira ngo ngire ico nagirize umuntu. Ariko kumbureko igihe kigeze yuko tuvugana ukuri, nitutabivuga bizoguma bihishijwe kandi wa mugwanizi aheze abyihishemo. Ndikanavuga ndabitoma yuko abantu bose buguruye akanwa kabo bakagira ibyo bavuze, buguruye iminwa yabo bakagira ibyo bavuze, ibyo bavuze nta na kimwe cyashitse. Gereza Branham rero aravuga ati iyo umuntu avuze ikintu runaka hama ikintu ntihagire ikintu kiba, uyo muntu naca asenga gushikaho iyo mwemu imuvamo kuko Imana ntishobora kubesha. Ivyivuga vyamara ukuri. Twebwe turashobora kwiregura, tukiregura tukavuga tuti ngo iyo bigenda gutya ngo cyangwa bikagenda gutya ngo ibi byari kugenda ukunuku. Oya, Imana ibona ibintu mbere yuko biba. Ntushobora kwibaza yuko Imana itaharuye neza ibintu ngo cyangwa ko itarize ibi nibi. Oya, Imana ibona neza ibintu bitomo, ibona ibintu neza, ibona ibintu muri rusangi neza. Abatabona ibintu neza n'abantu bafashwe n'izindi mpemu. Twebwe turabagaho tutabona neza ibintu. Ariko mwene Tabara n'amara avuga ati umwana w'Imana wese aremera agakosorwa. Aravuga muko bitunganizwe mu isengero, aravuga ngo iyo umuntu akosowe n'abadiakoni hanyuma agaca shavura, bisigura yuko uwo muntu afise impemu mbi muri we. Hari ikintu niyifuriza jewe nyine ubwanje kandi nkacifuriza abandi bose, nuko twokizwa wa mubi, twokira wa mubi. Nivyo ryasengesho data wa twese rivuga ngo dukize wa mubi, kandi nivyo twe dushaka. Niba wa mwansi afise uburenganzira runaka ku muntu wari we wese, tubwirizwa kubohoka. Umucunguzi wacu wenyine ni wafise uburenganzira kuri twebwe wenyine. Muri icyo gihe rero duceceka tukamenya yuko Imana izokora ibintu byose bikagenda neza igashyitsa umugambi wayo. Ariko abantu biba ngombwa yuko bakugwa mu bintu byakozwe n'abantu, biba ngombwa yuko bakugwa mu bintu byakozwe n'abana b'abantu. Ibintu byose birashobora guhagarara imbere y'Imana bitegerezwa gushyirwa ku ruhande. Kandi tubwirizwa gusoma ngo umuntu niyagira ikintu avuga kidahuye n'ijambo ry'Imana, bisigura yuko Imana itavuganye nawe, atari Imana yavuze. Kandi Imana itavuze bice bigenda gute? Imana itavuze bice bigenda gute? Kumbure ko turi abantu bagaciro kenshi cyane. Petero ari mu bantu bari abantu bagaciro babayeho. Ariko byagenze gute? Igihe cyarashitse niko byabwirizwa kugenda. Igihe cyarashitse, Petero Petero agumari Petero wagachiro. Bakundwa turakunda abantu b'Imana bose. Kandi nta numwe turaba tumusuzugure. Nta numwe ducira kwiteka. Yamara turavuga tuti mana ibintu byose bifate mu biganza. Ndabasabye guhera no munsi ntimusubire guta amajambo muvuga abantu, ariko nimubasengere. Imana izohindura ibintu mu buryo cyangwa buriya. Turarindiriye twese ko bihinduka, kandi nta na kimwe kizokogwa imbere y'uko icyo gihe gishika. Ibintu bibwirizwa gushyirwa mu mucyo n'Imana yonyine ubwayo. Ntidushobora kuguma muri ibi bintu mengo n'ubwijiji twibaze ngo Imana izotwishura. Dutegerezwa gufata uguhishurwa kwa mwe mu yera mu ijambo ryahishuwe, kandi tubwirizwa guceceka aho Imana icecetse, tukavuga aho ivuze, tugakora aho Imana nayo ikora, tugakora iyo Imana ikoze. Muri icyo gihe byose bizogera nk'uko Imana ibishaka. Iri ni ijambo ririko ribwira ishengero, ribwirwa ishengero. Muri imyaka yose ishize Imana yaretse ibintu birarengana, ariko bisaba yuko ibintu byose bitangura ubundi busha. Atari uko abantu babikora, ariko bikogwe nk'uko Imana ikeneye kubikora mu mutima wawe no mu mutima wanjye, kubw'ubuntu, bice mu bushobozi bw'amaraso, ubushobozi bw'ijambo n'ubushobozi bwa mwemu. Aho rero nta uzohaguruka ngo abwire uwundi ngo utezwa gukora ibi ngo nibi. Ariko mwe mu yera ni wazokwemeza umwe wese, kandi umwe wese azokora ivyo mwe mu yera murongoye gukora. Icho ni gikorwa cy'Imana, kandi nico turindiriye. Umugeni afise amahigwe menshi cyane, abwirizwa guhabwa kugira kamere y'umukwe. Kandi turizera yuko Imana izobikora kubw'ubuntu. Urero dukeneye twese hamwe kuja hamwe mu masengesho imbere y'inyonga z'Imana nzima, tusabe umwami kugira ngo ankosore, adukosore twese hamwe adukosore, twebwe n'abatari ngaho no munsi, bene data n'abashiki bacu bakundwa bose, abarongore mu bumwe bwa mwemu, kandi yihesha icubahiro, kandi yongere yihishure. Nicyo cifuzo cyacu kimwe, kandi n'iryo sengesho ryacu. Kandi Imana niyaronka ibyo ifite uburenganzira, ubwo nako tuzironka ibyo dufite uburenganzira. Twese rero tuzajya dufashwa ku buntu bw'Imana. Umwami naheza agira abatari ngaho no munsi, ariko bikoreye umutwaro kumwe natwe, bafite umutwaro ku mitima yabo, baba bararanye na natwe. Imana bahezagire uno munsi, kandi Imana ibe hafi yabo bose. Kandi kubw'ubuntu ihindura uko ibintu bimeze mu bantu bayo, kugira ngo dushobore kunezerwa, kandi dushobore kujana buno butumwa bwiza, dushobore bufise bwongere bwemezwe n'Imana mu guhesha icyubahiro izina ryayo, kandi rishyire hejuru. Mwese murashobora kubyizera, twavyumvise mu ntango, nta n'umwe azomaramara. Muri abo bose bashyize ibyizigiro byabo mu Mana, bazohagara bashikamye. No muri kano kanya, muri ibihusi byose, muri imipfunda yose, muri ibintu byose, baguma bahagaze bemye, kubera ko bubatse inzu zabo ku gitandara. No mu bihusi by'imyaka yose iheze, abantu bazoguma bahagaze bemye, abantu bubatse inzu zabo z'ukwizera ku rutare rwo guhishurirwa kuva ku Mana. Yesu Kristo niwe uko guhishurirwa, kandi yaratumeje ijambo ryiwe n'izina ryiwe. Nicyo gituma ku iherezo tuzosanga ata n'umwe yasomye nturi, bose bazokizwa bakire. Imipfunda, ibihuhusi bizoceceka, maze imipfunda ihere, maze umwami wacu azoza avugana natwe twese, kandi ibyo yavuze azobishitsa. Izina ryiwe ryera nirihabwe icyubahiro. Duhaguruke, amen, duhaguruke dusenge. Ngidata husnuze usenge. Mana kwizigwa turagushimiye, vuye ku mutima kubwa rino jambo, uduhaye muri kino gitondo, kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. turagushimiye kubona ushobora kuduhubura twese, turagushimiye kubona ushobora kutwemera kukumva ijambo ryawe ryaguye mu mitima yacu. Ese icyo mukarema kandi ugakora ibyo bintu byose ukabikora nk'uko ushaka, atari nk'uko twe tubishaka, ariko nk'uko ubishaka mwami. Kandi icyo dusaba nuko udufasha twese mwami, umwe wese ukamufasha. Mana yo kwizigirwa, ntiwemere yuko wa mwansi afata abantu bawe, ariko nudukize, ukize umwe wese, umukize umwansi. Kandi nicyo tugusabye bivuye mu mitima yacu, mu izina ryera kandi ry'igiciro cy'umwami wacu Yesu Kristo. Mwami, turazi yuko ari wowe waneshereje i Golgota, waracunguye mwami, warabohoye. Haleluya, izina ryawe ryiza nirihabwe icyubahiro. Nta kundi twokora mwami atari uguhangana na Satani, duhangane n'ibitava kuri wewe byose mwami. Byose turabyanze, turagusabye mwami wimenyekanishe kandi wishure mu izina ryawe ryera kandi ryiza. Ijambo ryawe ryonyine, ibyo uvuga byonyine nibyo bifite agaciro. Ibyo umwansi atubwira ntitubishaka, turabishiwire kure. Izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye mwami, wavuze mu bushobozi mwami, kandi ibintu byose wabishyize mu mucyo mwami. Turaguhesheje icyubahiro, kubona utwemere kugaruka kuri wewe mwami. Nibyo wavuze mwami ngo nimugaruke kuri jewe, kandi turagarutse mwami. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, icyubahiro no guhimbazwa ibyawe. Turagushimiye kubona utasinzira, udahunyiza mwami, ariko ubereye maso abantu bawe, kandi ntuheba abantu bawe mwami, ariko ubana nawe nabo kuva ku ntango gusha ku iherezo. Agushimwe amashimwe, icyubahiro bibi by'izina ryawe ryera. Haleluya, turaguhesha icyubahiro no muri kino gitondo mwami. Haleluya, uri gitangaza, uri waritiyemo mushumba wawe uvugishwa nawe mwami. Mbere nitwari bigere dutahura ijambo ngo turitahura muri ino minsi ya nyuma, muri n'amasaha ya nyuma nitwaritahura ngo turitahura muri kino gihe mwami. Amashimwe aba yawe kubw'ivyo. Turagusavye ngo ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Haleluya, amen.